makoraniro y'umugambwa mahuriro ari kumwe n'inzego zitandukanye manama n'amashyirahamwe y'urwaruka cyane naho ari mu masengesho ategurwa n'umugambwa Tende DVDD uri ku butegetsi umukuru w'igucu Burundi yamaze igihe yerekana cyane agashavu afitiye abantu bavuga ko basa nabihagiye amatungo y'igihugu kandi bari kurushi n'atamaze narashira habona president Evariste Ndayishimiye arazi igitigiri cyabo avuga ko baharurwa mu ijana uwo murwa avuga ko uza n'uwogeje ibanki nkuru ya Republika BRB agabisha ko umunsi umwe badosanga inoti z'u Burundi zahinduwe maze ayo bafite akabacikana ibikaratasi yabigarutse ko mu masengesho aheruka gutunganywa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka
yari abajyana kwitwa ku maturi bose bagapfa hanyuma Burundi bugakira nuko ntari inkozi y'iki
kubera gusira ihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
munsi mwasanzwe ibyo bihera nabigize ibipapuro niho muzovyemera
ibyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro
yajyane muri banki hakirikare baje
yajyane mu banki kare kuko munsi n'isaha ntawo muzi hariho avuga ngo barafite amantene ngo muri BRB ngo baza barabibira akabanga uwo munsi uzokoroka nk'igisuma wagiye ku isoko uzotaha muhira usagira ihera n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako
gufata amahera ya BRB yose bakayakurayo bakayatwara
bagaca banyegeze reka nze ndabereke ko ijyana utatarirwaye
umunsi mwasaga ibihumbi icumi isigaye isa n'urwatsi rutoto uzoraba ko ibyo uzosubira kuyizana ahantu na hamwe niho uzamenya ko ajya amahera atarirwaye ari ay'igihugu
ku bwa perezida neza abo bantu nibo batumye ifaranga ry'u Burundi ritakaza agaciro kandi n'ibintu bigakomeza kuyangara mu Burundi
amuriko barabikinako hariho igihugu nzi ugiye gufata bisi utwara umufuko w'amahera ntibanaharura kuko barazi ko naho wokora mu inoti nka cumi ukazitwara ntawuzizana nibyo nibyo mushakira u Burundi
umukuru w'ishyirahamwe Parfeme akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko umuti ukomeye ari ugukomeza amategeko ahasha baronka amatungo adasiguwe
ntibaraba ibya rwazi blasima bayisubire ngo bari amashyizi nge na meze harya se na fera de la finale umuntu ashaka kurwanya blasima neza rero kuza amahera abantu barwanya ashitima abantu barwanya ni kuvuga ngo barwanya amahera nyine abantu baza gufunga badasiguwe ntibindi ari gukubita mu ibare oya si za kuja muri bar nawo waba yabyerekeje hagwe yabyerekeje mbere bakazora no gutira kwa bati mbe wowe ukora iki hatiwe ko ufite ni byiza kugira ngo uwo mukora iyi activity ufite ni byari byiza n'itatu ishyira kuri tournée mugabo none y'ukuyura ko 2 miliyari ibyo byose agishyitaho gukora mbere
gapahera usiri yatwashyiramwe urikome n'abasanga adafashe ingingo zituma u Burundi buronka amahera y'agaciro atakazoyagwa n'ubundi
ibiterwa njabuka amazi birimo mu kibazo gikomeye cyane ahadufatiye ku ikawa tukaja ku ipampa urazi ko na kujeriko yoyo yamaze guhomba igatembagara kagirire tukaja ku icyayi usanga ibintu byinshi umengo leta yarabihebye kandi yagomba kubiziba ikawa uduze rugurura urashobora kwifata ku munwa kuko ubu nizo barima mu ibitoki barima mu ibiharage barima mu ibintu byose urumva biragoye ikindi nacyo kivamo amafaranga y'agaciro a Burundi busasha n'amakungu la cooperation development na byone murabona ko bitifashe neza ibintu bijyanye n'abamukera rugendo ibintu bijyanye n'abazana imitahe mu gihugu murabona ko biri mu bibazo ibyo byose kugira ngo bishoboke leta igomba gufata ingingo mu bambere
ibyo kutizera aho bakorana n'ukwanka kwibesha mu mutima president Ndayishimiye yabitanguye kera yemeza ko myaka 11 iheze gihe yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa nyakwigendera Nkurunziza yamiriye kure umugambi witiriwe Burundi 2025 mu gifaransa sa no kuvuga igicapo cy'uko Burundi buzaba bwifashe mu 2025 mu bijanye n'iterambere kuko yabona ababivuga arabahumbyi
nico gitumwe muri ko muravuga ngo vision ngo 2025 muze mubaze igihe bavuga ngo vision 2025 ijewe na byase ndumwe abantu bavuga bati ujya mugabo ntakomere mu mutwe arashobora kuja kubiri n'ibyo umukuru w'igihugu yemeye hari mu buke na liste de cabinet militaire baravuga ngo bararose ngo sinzira bakaratwereka amasanamu ya New York aravuga ngo ni Burundi buzaba bumeze mu 2025 reka murarose nyine reka abantu barantangariye umuyobozi mwishyikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'umutekano havuga nti ivyo muvuze se de l'utopie turafise ubutare ahantu heza habereye turisme turafise isi nziza imera akayaga keza klima ini nziza vyose turabifise
nindakubwiye yuko bizokwikora
muri kino gihe Burundi buri mu bihe bidasanzwe by'ubutunzi abahinga bemeza ko ufite amahera y'intega bizoza mu madolari muri banki inkuru atarenzwe zibiri president Ndayishimiye aheruka gutangaza ko ibitoro n'amadolari bamusaba atavyiyamura ko bamwe bakabifata nk'umwiheburo muri ico gihugu ubidolari zigaye rivunjwa hafi ibihumbi bine by'amarundi ibitarwigera biba muri kahise eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.